house I'm raging. City boy fit me spit. Niwe mshana kwanje. Niwe chiburi chanje. Nijang tuare tukundane. Narondo kunda mugambere kwa shovera na tetema Ashoti nye meriro mumpazi Akaba inabisho kari kwaka Oh yeah, umumtima kwanje Toku nuwarabe mama wabana bande Ako kasi ya karungi, we mitwe mirungi Nagamba kurungi, kani ni burungi Niwe mshana kwanje Niwe chiburi chanje Nisha mtuare tukundane Nisha mtuare mkwanjure Omisicho yangu anetira kamwenyo amatama Simba majuna shaba Nagambira runga Minyendo mwishchi Ori kuhise jitimisa Mbweno mkundo wanje Nakora bulichimwe Nahise jitimisa Kande ni murungi Niwe mshana kwanje Niwe chiburi chanje Yeah.